Mugatumba kugabano rw'Uburundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni abategetsi b'Uburundi bashimye kuja kwerekanira bimwe mu vyafatiwe mu isekeza ryo kurwanya rucuruzwa rwa magendu ndengamibe hagati y'Uburundi n'ibihugu bibanyi. Abakomiseri b'igipolisi mu turere tw'umanuko bushuburengero n'ubuseruko, uburaruko bushuburengero n'uburengero hamwe n'umurwa mukuru butunze Bujumbura bari batumwe ko n'umushikanganje ajeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano kugira baze kwerekana amenyesha makuru ivyo bafashe bigemeje bukanwa imbibe mu buryo bw'amanyanga. Ahanini ibicuruzwa n'ivyimburwa bifatwa bigizwe n'isukari, sima, nyobwa, ubutare, ifumbire, ibitoro, ibifungurwa nk'ibiharage n'ibigori, hamwe n'ibitenge vyo kwambara, ariko hari n'urumogi. Umushikanganji Martin Iteretse yavuze ko leta yahagurukiye urucuruzwa rwa magendu ku murindi ukomeye.
Urugamba twarutanguye kandi tugeza kurutsinda, kandi dushimira cyane cyane inyamirama kuko bari ku kivi by'ukuri, bari ku kivi kuko uyu ni umwimbi w'ibikorwa byabo. Dushima kandi n'indabajijwe intwaro nabo nyine batahengeshanya gufashanya kujyanye no guhungabanya itunga ry'igihugu n'urugamba twese tugeza kugwana kandi itutegeza kurutsinda.
Umushikanganji w'igaga ca leta bavuga ko ibicuruzwa vyafashwe bizoca bigurishwa maze amahera azovamwo ashirwe mu kigaga ca leta. Francine Narukundo n'umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikanganji.
Ari agaciro kuko ibidarozwa n'ivyagurishwa amahera azoja mu kigaga ca leta ashobore kurangura imigambi igihugu cashize imbere.
Abapolisi baragabishwa co kimwe n'abakozi bigobe akijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta. Nta mucuruza afatanywe itonga cemerewe kurihishwa mande mu gihe bigenze uko ubufashwe wese ategerezwa gushengezwa mu butungane.
Bose bahamagarirwa ko babonye fraud tamande baca batanga rodose mu gipolisi, dose igacikogwa neza igacigenda muri parike. Uzohirahira agasubira gukora ivyo agacamande umufrodera agacayita tuzomuhamurura ko ari umukomplice wiwe turomukorera dose nawe nyene kugira baje bagende bajana. Uyu ni rinye rouge kuri fraud ni rinye rouge nta kigongwe kandi bavyumve neza.
Ivyinshi muri ibicuruzwa bifatwa biriko bishorwa hanze y'Uburundi mu bihugu bibanyi vya Tanzania, mu Rwanda no muri Congo biherutse kuduzwa ibiciro mu kwezi kw'indwi umwaka, ni ukuvuga isima, ibinyobwa n'isukari. Mbere ibitoro vyo kuva mu mpera z'ukw'indwi vyadubugijwe kabiri. Irya hafi igiciro cavyo congerejwe hari kuri uyu wa mbere. Naho vyadubugijwe ariko kw'isoko umuguzi yavuga ko atabibona nk'uko biri kw'isukari, ariyo muri usanga isohoka cane. Abanyagihugu biganira ijwi rya Amerika ko kuva mu 2021 ikibazo c'isukari cabaye ingora bahizi.
Isukari yabuze cane muri iyi misi, iyo natwe ntiturabona impamvu. Ya natwe ntidushobora kubitahura, ntituramenya ikintu na kimwe. Amatwi adusumira bamwe bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu, mugabo natwe twari tuyikeneye gose. Isukari ibuze mu gisagara ca Bujumbura iradutera ubukene. Hajewe nari nsanzwe imfasha gose nakora nk'ibintu vy'ibitumbura, mugabo maze hafi nk'igice c'ukwezi ntakora. Urumva ko ari uruhombo runini, ndinjiza nk'ibihumbi cyane. Urumva navuze ko ari igice c'ukwezi, urumva ko 50,000 namaze kubihomba.
Ndabona ko isukari yabuze cyane.
Naho uyironze ndakayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari ka kayiko gatoyi cyane, ari mu watse kiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimirako. Hariho n'ukundi kare bahora batwabirije yuko twogura ikiro c'isukari tuguranye no mukate, ariko ubu navyo nyene navyo tukironga.
Gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza, nimba ari kirajabuka baraba batworohereze kugira natwe abanyagihugu tworoherwe.
Twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa niyo sukari.
Icyo kibazo cyabaye cyane President Evariste Ndayishimiye kwa 31 ukwezi k'umunani guheze yakoranije abacuruza bakuru bakuru bayo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega. Mu gashavu kenshi yagabishije kuzobafatira ingingo ruhasha harimwo kubagomorera k'abanyagihugu.
Abarundi mu mushaguzwe n'ingere isukari yibwa hano babwira nti muzane inkoni mwese tubakubite nibo tongabaneje kandi wanakora cyane igira danyaye aboza n'inkoni no kwiruka ingabo nizo badeje burya ndazi ko muri kumugira ngo munteranye n'abenegihugu aho nciye bamvume ko naje mushaka ko bakubita amakofi nari ndababwira ndi ko turakubita amakofi ndababonye babaza cyangwa namukofuma dupfungura bari abapfunzwe bose namwe mukaja mukabasubiriza bagacabaza bagacuruza isukari nkaraba ko nabo babyiruka muri kamurabigira navuga mwaramenze abana bamenza nemeze babeze mutamugasho abarundi bavunge bavungire mu mitima yabo kubera gutundura bakamfunga mwese araturiye araturiye ari mwebwe mwari tirikunda.
N'isekeza ryo kugwanya ucuruzwa ndengambibe rwa magendu rimaze amezi 8 ivyerekanywe n'abategetsi n'ivyo mu mezi 3 aheze. Mu Burundi nta bitigiri vyerekana amafaranga leta igarura buri mwaka mu bicuruzwa ifatira ku mipaka bijanywe mu bihugu bibanyi. Ariko akatari gake ikigo BR kijejwe gutoza amakori n'amatagisi n'igipolisi barerekana iba vyafashwe. N'uyu munsi umuserukizi w'ubushikanganji bw'igaga ca leta ntiyerekanye yazova muri iyo minyago. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.